VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2016 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Twagiye kudandaza amafuha amarenyene hakenyene kumugoroba nyene kubera iyo soko yashu arima kumugoroba hakenyene butanguye kuzimangana tutafumva nyene baratanguye kurasa.
Uwo ni Louise Tuyisenge, umwe mu bakomerekeye mu gitero cyagabwe mu ntara ya Rwigi kigahitana abantu batanu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Abantu batanu nibo baraye basize ubuzima mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro cyagabwe ku mutumba wa Munyinya, aho ni muri komine Gisuru mu ntara ya Ruigi. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana i Ruigi adufitiye inkuru irambuye.
Aho twasanze mu bitaro byo mu Gisuru aho bariko baravurirwa, abo bacitse ku icumu bari ku mutumba wa Munyinya haragasoho gateramira ko abantu benshi, abo bantu bitwaje inkoho baje hakirikare mu masaha yegera ya saa moya tubwira. Tuyisenge Ruiza, umuyabaga yakomerekeye muri ico gitero, aratubwira uko vyagenze.
Twagiye kudandaza amafuha amarenyene hakenyene kumugoroba nyene kubera iyo soko yashu arima kumugoroba hakenyene butanguye kuzimangana tutafumva nyene baratanguye kurasa amare aho iri kutumbeye niho wiruka nyene ntiwasubira inyuma kugira gute ntiworaba ibyo wanze bikuma birasa nyene bipapagurika atana kanye gahera na gatoyi natwo twicaye hiyo turiko turajugumira natwumva nyene ngahari karapfirana amaraso nanjye ngaho ndiko ndapfa amaraso menshi rero niho ne hahera kanye gatoyi imiduga ipfino mu Gisuru kiraza bagenda kunyicarika ku ifarumasi raho cyabatangura kurondera bapfuye nyene aho ku isoko wasanga baryanye nyene bapfuye ari bitsika bacha bavuga ngo je munjana
we wabonye bangahe bapfuye
bapfuye cyenda bonye bane bacha bashira ngaho mu muduga aho twari nyene twe niwe mugabo turi babiri nyamvuga ati basize ho mashya simba ngiza twaje je ndanyari we amane bacha barankundira baramvanaho cha barabaho banyicariha cyabazana imizimba ine baryamika ngaho cyale tuzira mu ihusiye.
Irankunda Elina n'umwana w'imyaka 15 yakomeretse ukuboko kw'ibubamfu munsi y'ukwa asa n'ahatazi ibyari ko biraba
ndumvise bipo yagurika nka ndiruke ndumva rurangamye cyangwa mandiruka cyandagwa cyandiruka yabandi bariho bariruka mu nzu cyambandaga umumwenyene ndayenda cyo kudandaza.
Udandaza iki?
Intore.
Benshi mubarashwe ntibabonye ababarashe ariko Kimugi Baranaba afise uburiro kuri iryo soko ryatewe yarabonye bamurashe ariko ntiyashoboye kubamenya.
Ico gitero hari ku mugoroba nkofe ya nka saa imwe twagiye twumva amasasi adushwaramwo kere nari mu nzu nako nadandaza ka restora hanyuma rero abari hanze bazi bamwiciramo nyene nawe ndi mu nzu ndiyugarana mu kanya barabomora bansanga mu nzu baca bantera soro zibiri bantwara amafaranga ni telefone nari ifise ntidukoreshe tumwe two mu nzu. Eko
nta numwe wamenye bari bambaye gute banganiki
je abonabonye basanze mu nzu bari babiri hanze mugabo abandi bavuga yuko abandi hanze bari yo mugabo bari hanze je ntabonabonye nabonye babiri kimwe gusa bari bambaye amakoti yirabura abo basanze mu nzu babiri umwe ni warafise ingoho mugabo ntango yarafise ubwo yarafise ingoho rero niwanyetsa amafaranga warafise ingoho yarandaje amwe yaracarasohoka nasigaye nda ku mafaranga nuwasigaye mu nzu twebwe ko twimvira kubera ko tuzi benshi bahunze kumva za politike twe twabaza ko abagizi ba nabi nyene ntitsinova ona basuma no bakora abagizi ba nabi
gushika maginga ya igiti kidica bapfuye gihurizwa ko nabajeje intwaro n'igipolisi ni batanu abakomeretse nabo ni batandatu bose bakaba bahavuye bamanukanwa ku muhinga mu uno munsi Bujumbura n'imodoka za Rusiha baniha zivuye mu bitaro bikuru byo mu Ruigi aho ku mutumba wa Munyinya ni kilometero 4 kugira ushike ku mupaka w'u Burundi na Tanzania haragasoko gato gahurirwaho n'abantu benshi cyane cyane iyo bugorovye baza kuhivunira kanyota abandi bashora utuntu dutandukanye abasigaye kuri uwo mutumba ubwoba ni bwinshi kuko batinya gusubira gutegwa narijya babateye atanumwe yafashwe igipolisi n'igisirikare bari bakiri benshi gushikisa 11 aho bari ko barakizura hijya no hino ya munyinya barondera abo bateye mu gipolisi babandanya bamenyesha ko bamaze gufata abantu batatu bikekwa kuba bakorana nabo bantu bateye ku mvu z'amatoza ikindi bamenyesha bafatanijwe n'abajeje intwaro nuko bakiriciji inama banyumba 10 bose kugira ngo basubire kubakangurira kuba maso ntihagire usubira kubaca mu gyahumye mu gisuru Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Tuve mu Ruigi tujye ibujumbura abasoro 8 bari mu maboko ya polisi y'u Burundi guhera ku mugoroba w'ukuri uyu wa mbere muri zone ya Musaga baregwa kugerageza guhungabanya umutekano muri ako gace mu murwa mukuru Bujumbura ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya.
Ayo masasu yumvikanye hagati y'isaha 11 na 12 z'umuhingamo kuri uyu wa mbere ku ibarabara rya kabiri muri zone ya Musaga turi muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Uburongoye zone Musaga Antoine Rumenyetso yabwijwe rya Amerika ko abajejwe umutekano bari bagiye gufata uwuzwe ku izina rya Adamo ari ku rutonde rw'abaronderwa bagirizwa guhungabanya umutekano muri zone Musaga.
Barabagizi ba nabi bari bafashwe ariko bagirishwa inama no mugizi wa nabi mukuru yarasanzwe azwi muri ako karere no kugwa Polisi bari bamuzi rero baciye havuga ugwamugwi nkoko mu kubafata bitoroshe babanje kugwana mugabo nta byononekaye byabonetse abo rero bariko baragirwa ko amatohoza.
Abanyamusaga twasanze ku bunywero buri ku ibarabara rya kabiri muri quartier Gasekibuye aho abantu 8 bagizwe n'abasore bafatiwe bidogera abajejwe umutekano ko bafasha abantu mu kivunga. Uno musore ababazwa n'ingene abo bajejwe umutekano baje batari kumwe n'abajejwe intwaro.
Musanzwe hajya iyo babaje kurondera bikekwa bo bazana nabajejwe amakartie cyangwa abandi bajejwe ibindi bakaza mu rufaso ne bataje bashika barasa uhunze wese yagiye mu nzu bamusanze mu nzu ngo chatugende bamusanze hanze wewe urumva ko baba batomboye urumva ntacyo akenewe yuko bo bazana nabajejwe intwaro kugira ngo baze kuraba abo baba bakenewe.
Mu bantu 8 bafatiwe aho ku Musaga harimo umusore yari yaje kuramutsa inshuti avuye mu ntara mwaro azwi ku izina rya Niyo Nkuru Louis inasenge wiwe avuga ko atazi yafunga ngiwe afisa makenga kwa shobora kuzimangana nkuko bigize iminsi bishikira ababa bafashwe.
Abantu barafashwe beshi cyane harimo n'uyu wanje w'umushitsi yavuye ruguru none namuronde ndamubanagiye mu komini bambira ngo babatwaye ngo nijoro mwijoro sinzi rero iyo nshobora kumuronderera hariho jewe nsaba yuko nomenyaho ndamurabira nkumva ico yoba yagira yari ngaha kwibarabara nyene hamwe nabandi benewe nanje bamumpamako sigende mwishanga ijeje nyene byo vyo hamwe yoba ariho byo bavyiza atazimanganirwa ubuzima.
Abanyamusaga bavuga ko baruhishijwe n'ingene zone yabo iguma ari ikirimbiro ry'abitwaje ibigwanisho. Uno mutama w'imyaka irenga 60 asaba abitwaje ibigwanisho nisho kubaha mahoro
inkozi y'ikibi yoreka ko natwe inkozi y'ikibi ntayo tubone yaba tuyibona tuba tuyivuga natwe nitwe tumwe inkozi y'ikibi iri hano
hamwe yoba yinyigije mutayizi muyisabike
yoreka kononera abandi bitekane.
Mu bivugwa ko kuri uyu wa mbere abajejwe umutekano bagiye muri quartier Gasekebuye batari kumwe n'abajejwe intwaro umukuru wa zone Musaga yishura ko ivyo bikorwa mu gihe abapolisi bagiye gusaka kandi ko aryo basezeranye mu manama y'umutekano. Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga amenyesha kandi ko bene abantu bahagarizwe borema kuko ubutacazagira azorekurwa. Uwo arongoye zone Musaga asaba ababa ku mabarabara ya mbere na kabiri aho mu Gasekebuye gutanga inkuru kare babonye ico cyose cyuza gihungabanya umutekano.
Ibigwanisho biramaze kugaragara ko bihari kuko yo habaye inama ikahantu hamahagoranye n'iryo rya mbere n'irya kabiri. Cyo dusaba rero abanyagihugu no gufatana munda bagatanga inkuru yakayitanga kirikare yabo bahungabanya umutekano ku mutekano nuwabo hanyuma akabimenyesha bajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi akirikare tugakorana muri ya nyabune twasezerana nko babiza.
Aho ku Musaga haheruka gutegwa grenade ku munsi wa 6 w'indwi heze ku ishuri ritoyi ryo mu Kinanira ya mbere ahari ko habera inama y'umutekano. Umukuru wa zone Musaga amenyesha ko ataco yononye ariko ko wayiteye yahagaritswe. Muri zone Musaga niho hagize imisi hari ibiturika mu gihe mu mazone ya Bwiza muri quartier ya Jabe Nyakabiga Ngagara Mutakura Cibitoke ahaba batemera ikiringo cha 3 cha Perezida Petero Nkurunziza haragahengwe. I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi rwongeye kuburanishwa uyu munsi humvirijwe abajenerali babiri b'abapolisi n'umusirikare umwe w'umujenerali. Bose bahakanye ibyaha baregwa byo kwica abantu no gukorana n'abateguye imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Aba komisari de polisi bumvirijwe ne menejide Nimenya na Zeno Ndabaneze na yomu generale umusirikare Njuvenali Niyungeko batazira kiroho. Bose uko ari batatu bagirizwa ivyaha bimwe: gutegura no gushira mu ngiro ihirikwa ry'ubutegetsi, kwica abanyagihugu, abasirikare na polisi, kubomora inyubakwa nyinshi no gukorana n'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza. Komisari de polisi Ndabaneze yagirijwe kandi ko yari umuvugizi w'akagwi kari kashatse guhirika ubutegetsi. Yemeje ko yiyunze ku ciyumviro cyane iyo mbare nabo bari kumwe, ariko ko atigeze umuvugizi w'umugwi kuko kubwiwe ngo nta mugwi wigeze uhaba. Ikindi yavuze nuko yabona ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haduka akaga mu gihugu. Mbere ngo yarigeze kuja kubibwira umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara kugira ngo afashe gukinga, ariko ngo ntacyo yamumariye, yaciye akorora amosozi byonyene. Ibindi byaha byose yagirizwa yabihakanye. Abazwa kubijanye n'uruhara rwiwe, commissaire de police Elmenegi Denimenya yibukije ko muri sentare ya mbere yaciriwe umunyororo w'uguherayo, acabwira sentare ko yoronse umushikiriza manza ibyo asaba ko we na bagenzi we bohanishwa ikindi gihano cyo kutemererwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20 hejuru y'icyo bahanishijwe. Yagize ati: "Ni rya mbere numva mu isi aho umushikiriza manza asabira ibihano byiyongera ku munyororo w'uguherayo nk'uko umengo ntuhagije." Yasiguriye sentare kandi ku ivyo yagirizwa ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka uheze, aho habwe gushaka guhirika ubutegetsi yariko ategeka abasirikare batwara imodoka y'ingwano blende bitagira ifatiro, kuko ari umupolisi amablende nayo akaba atwarwa mu gisirikare kandi ko atari inkoho yagendana. Ariko nawe nyene yemeye ko yari mu baroye mu nama yo gutegura ijambo ryasomwe na General Godefroid Niyombare, avuga ko President Nkurunziza yakombo yamenyesheje ko yabikoze kugira ngo arinde igihugu kugwa mu isanganya kubera abanyagihugu bariko baricwa n'abajejwe kubakingira. Yanabeshuje ibyashikirijwe n'umushikiriza manza ko ku itariki ya 14 yari mu baroye kugwana ku radio na televiziyo nkuru vy'igihugu. Co kimwe na mugenzi we Ndabaneze yavuze ko atasano afitaniye n'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yatanguye ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane umwaka uheze, ariko yongeye ko kwashigikiye ibyo basaba mu mahoro n'umutekano havuyemo guteza abandi umutekano muke. Yabwiye sentare ko niyashaka ukuri yoja kubaza abandi basirikare n'abapolisi bakuru bakuru bari mu nteguro y'ihirikwa ry'ubutegetsi, ariko bashima gusokora n'ubu bakaba bakiri mu mabanga. Ibi yabihebujwe ko nk'uko General Cyril Ndayirukiye yahebujwe asavye ko hoza mu rukinja uwahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na General Niyombare. Iruhande y'abapolisi ba ku rwego rwo hejuru hanabajijwe kandi General Juvenal Niyungeko batazira kiroho. Uyu yagirizwa ivyaha bimwe n'aba bapolisi, ariko anakurikiranwa ko yaturiye radio television Lema. Yongera atanga itegeko ryo gusahura no gusambura muri komisariya ya Meri ya Bujumbura. Yahakanye ivyo yagirizwa asigura ko ku munsi habwo gushaka guhirika ubutegetsi yari yibereye aho yariko yubakisha inzu yiwe muri karitsiye ya Carama mu buraruko bwa Bujumbura. Yemeye ariko ko yaroye mu nama zo gutegura ijambo Niyombare yasomye atumiwe na General Niyombare ubwiwe. Mugabo ngo ku itariki ya 12 mu ijoro avuye mu nama ya nyuma yashimye kwisubira ko niko guca zimya telefone. Umukuru w'intahe yamubajije icyatumye ataja kurega abo byari kumwe kandi yabigaye, aca amubwira ko atanumwe yari kuja kubibwira mu gihe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi yamutwara bari kumwe muri izo nteguro. Yanavuze ko agifatwa yabanje kubarizwa mu kirabo citwa iwabo w'abantu canya kwigendera General Adolphe Nshimirimana, aho ngo yahaboneye ayimbwa yaboneye ku mugezi gushika hakurwa agashambara agacirwa kw'amate n'abantu isinzi. Ahakuwe ngo yategetswe kwambara impuzu za gisirikare n'ukwemera kuvuga ibyo ategetswe n'abacabikora uko kugira ngo acungure agatwe, kuko yari azi ko ataha mu iperereza. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka abagabo batatu bisiguye imbere y'urukinja kuri uyu wa kabiri, co kimwe na General Ndayirukiye yumvirijwe kuri uyu wa mbere, bari bakiriye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Umushikiriza manza wa Republika yunguruje avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije isano n'ubucuti biri hagati y'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'abashatse guhirika ubutegetsi. Uru rubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze rurabandanya mbere na batanu kuri ndwi bejejwe na sentare bakaba barungururijwe n'abonyene barwita bamwe eroje uri kaneza gitega ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Umupasiteri w'umubatista w'umunyamerika Martin Luther King yashishikarije abandi uburyo buzira urugomo ari nabwo yakoresheje ashaka kurengera no kurenganura abirabura mu myaka ya za 60. Amahame azira urugomo ya Martin Luther King niyo yagarutsweho mu kiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika cyahise mu kanya. Ese hari isomo ibihugu bigize akarere ka Afurika ibiyaga bigari byakura muri ayo mahame? Mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi yabiganiriye n'abatumirwa be barimo Renova Nitunga wo mwishyirahamwe Iopitié de Louis riharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi, Eli Bukuru na Noret Ingabire bamwe mu rubyiruko ruri mu mahugurwa ku mahame ya Martin Luther King. Bwana Nitunga aratangira avuga Martin Luther King yari muntu ki n'icyo amahame yagenderagaho yafasha abanyuze mu ntambara cyangwa abari mu bibazo cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari.
Yakoze cyane hano kuri mu Burundi. Nako ndabwira rero yuko umutasema Martin King ari muntu adasanze hano mu kirundo bi akarere k'ibiyaga binini turimo cyane cyane Burundi. Iyo gudibanye umuntu yashize imbere urukundo umuntu muri Amerika ariho ibibazo byari bihari yagerageje kubigwanya akoresheje urukundo ahantu akwerekana nk'ijambo yavuze ngo amahoro y'ukuri ni icyanwa cy'urukundo gishika ku byo ubutungane bwonyine butoshobora kurangura. Ubwo yarashize imbere rero cyane urukundo kurusha ibindi byose ati umuntu wese mu byo muda kudahuza ibyiyumviro ikindi imbere y'ibindi ni urukundo, kuko kudakoresha ibimba ni uburyo bwo kubaho bw'abantu b'intere bucyo tunyura gishori yagishije imbere cyane. Akaba ariyo mpamvu twahisemo ko muri kuno kwezi kwa kane i Burundi twahisemo kubisigurira abarundi nka bose na cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo bazamenye uwo muntu w'icyitegererezo yobera akarorero urwaruka rw'ejo hano i Burundi.
Ye muri ayo mahugurwa muri iryo sekeza murimo mukora muribanda ku biki?
Tubanda cyane cyane kumenyagirwa cyane gutanga imico myiza mu gisansa rivalete imico myiza yaranga Martin Luther King, akaba ari byo tugerageza kurunga ku mashuri no ku bantu bategetse ba kino gihugu kugira ngo ubu turi mu bibazo murangije kubyumva hirya no hino mu Burundi baguma bicwa kuva mu myaka ya 65 mu Burundi gushika uno munsi uko imyaka cumi iheze araba ubwicanyi buhitana abantu n'abana. Iyo twifuza ko muri kazoza rero muri kazoza ati abantu basubira kujya baricwa muri ubwo buryo tugahera kuri Martin Luther King kugira ngo twerekane abarundi bereke umukuru w'igihugu nabo bafashanya gushaka inzego z'ibanze ko hariho umuntu yashoboye gufasha atagize impunzi atagize induru cyane.
Ndabashimiye Bwana Nitunga kuri ibisobanuro. Turakomeza kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muri iki kiganiro rero twatumiye na rumwe muri urwo rubyiruko ruri mu mahugurwa ku byerekeranye n'imico myiza yarangaga Martin Luther King. Eri Bukuru, turi kumwe?
Yego.
Nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika, urakomeye?
Yego cyane, ko ndakomeye.
Nuko ni byiza. Nawe Norette Ingabire, uraho neza?
Yego, ndakumiye,
murakoze cyane kunyakira. Ni noneho nguhereyeho Ingabire, amahugurwa mwabonye kubijyanye no kwirinda urugomo hakurikijwe amahame ya Pasiteri Martin Luther King, ni iki amaze kukugezaho by'umwihariko?
Cyane cyane mu byo twabonye ni uko duteza gukora ikintu gifata sosiyete tuba tubayemo, kutiyaba twenyine ariko kuraba nabo tubana, tukaraba ko ibyo dukora bisaba guteza imbere sosiyete tubamo, tukaraba ko hari icyo twokungura kuko nasotiye ubundi bwejo no kuraba tukagira novuga indivyo avance tukamenya icyo dushimikira ko muzo dukora novuga cyane cyane nk'izo nk'izo noba narahungukiye no kumenya ikintu gihambaye mu buzima bwanjye nkamenya uko noteza imbere aho mbaye nkamenya uko nokwerekana urukundo nkaba mbese umuyuda
ye urukundo iyo uhaye ndu rukundo nawe ararugusubiza yataruguhaye kandi urusanga imbere nka wa muririmbye ye none wowe eri bukuru ni iki wungukiye muri aya mahugurwa watubwira muri make
igikino nakuye nuko nonse n'ikino yuko tugira urukundo kugira ngo tuzigire urukundo bisaba yuko tugwanya urwango aho rushyize hose kugira ngo ntagire ikintu na kimwe ugwaruka gopfa bivuye ukuntu bataganiriye yuko twashyira imbere ibintu by'ibiganiro kuko usanga iyo muganiriye n'umuntu usanga ariho byinshi usanga mushyira imbere gutahurana hama mugaca mushyira imbere ibintu byo guharanira kugira ngo ntagire umuntu ate nk'ubuyobozi ukwica nk'uwundi nuko amuha ikintu kubera ngo bataganiriye kugira ngo n'ubundi iyo mutaganiriye ntumenya ibyo mupfa ariko muganira usanga hariho byinshi byo mutaburana haba mpamvu ukabiyarira iby'imbaba kugira ngo mumenye mubana mu mahoro batari batanihitamo
ye nkawe Ingabire Norette inama waha nk'urundi rubyiruko ukurikije ibyo umaze kumenya ubu ku buryo bwo kwirinda urugomo ni nk'izihe
inama noyiha ni uko kutabika urwango mu mutima kuko ibyo dukwiye gushyira imbere ni ukwiye kuganira ntituzoteza imbere amakomunite tubayemo cyangwa ibihugu byacu dushyize imbere urwango ni gushyira imbere urukundo tukababarira bose batubabaje mbere tugatera imbere icyo dushyira imbere akaba ari ukudevelopa aho tubaye
ye wowe Eli ukurikije uko urubyiruko rubona uko rukunze no gukoreshwa ahantu henshi inama waruha ukurikije amahame cyangwa se imico ya Martin Luther King ni iki warubwira muri makeya uruhaye nk'inama
ikintu babwira nuko bwa mbere boza barashyira imbere ibintu byo kuza baritaba nk'amanama usanga butwaruka kugira ngo kuko usanga bangukira byinshi hama bakaza kwirinda imvugo zimwe kugira ngo ntibitume bacanamwo atacho bahora kuko byose bituma bose bizerana hagati yabo hama bigatuma nabo nyene bagira ikintu bahanuye abandi kugira ngo abo bari nabo baze bahanura abandi gushika gute kugira ngo tuze twame mu mahoro atabanya wangura
ye mbere yuko tujya ku murongo wa telefone nagira ngo ko muri batatu mumbwire muri make ikintu mwumva gishobora kuba cyaba nk'inzitizi ku bijyanye no kuba abantu bakurikiza iyo mico myiza ya Martin Luther King nguhereho Norette
ndiko ndiyumvira ndibaza ikintu cyaba inzitizi kuko abantu bataba batahura koko igituma bamukurikira hari abantu benshi batabona ko bakwiye kujya hamwe n'abandi ngo bubake aho babaye bubake igihugu cyabo hari abantu babona inyungu zabo personnel icyo nicyo mbona abantu bakwiye kumenya ko igihugu cyangwa aho babaye hazotera imbere ariko nabo babigizemo uruhare niba inzitizi abantu bwa mbere babanza kumva ko nabo bafitemo uruhare maze bakabona gukurikira abandi bakarekuriranira mbese bagakora n'ibikorwa biteza imbere aho babaye
Eri wowe ukurikije ayo mahame imico myiza ya Martin Luther King yagenderagaho wumva byashoboka ko abantu bayagenderaho nizihe ntambamyi ubona zatuma bitoroha kugira ngo babigereho
ntambamyi zituma bitoroha bwa mbere hari ukuntu usanga n'ugwaruka abarukurira nabo nyine badashyira imbere kugira ngo babigishe usanga bariko basa n'ababakumira ugasanga ugwaruka bivanye niko kuntu kutamenya kuko usanga atampanuro nyinshi ruhabwa bikwiga ngo bamenye akamaro kicho kita no violence kwa kubamenye au gatiro kwa kwanya yoho hotegwa usanga biba inuko bata yose insiguro zikwiye usanga aboti wa haa usanga bata liko wazi wa haa ukobi kwiye usanga yodona wanyene batuma batuma na wanyene batigira bata ora kumbo zuku usanga bata arose umunu abantu bese sanga babaje imbere kugira ngo nabo babone akamaro kacyo
babigisha babaha urugero kugira ngo nabo bashe kubikurikiza mbagarutseho rero bwana Nitunga Renova mwebwe icyo ndabizi ubwo mwatangiye amahugurwa nuko mwumva ko bishoboka ko abantu bakurikiza ari ya mahame iri ya Metro ya Martin Luther King ariko murebye mubona nk'intambamye cyangwa se inzitizi zishobora gutuma bitagerwaho vuba ingezi
ndibisi ariko icuma niyo vuga cyane ku kibindi nuko nuko tamenya kubera hariho abantu benshi bakazi kubariza ikirimo cya muntu kuko twarabibonye muri kahisana muri kino gihugu hariho nka hariya muri Amerika byarakunze cyane kuko bari bamaze gutera imbere mu mibereho yabo mubona ijya ya amasezerano mpuzamakungu y'agataya kazi na muntu yabereye muri Amerika ajya aratumye afatira ingaza kumenya icyumungu yubaha rero hari aningaza kuri byoroshye cyane bimwe rero biracyatugoye kuko amategeko mpuzamakungu abarundi ntibayazi icyo kimwe ibyo nanyine ariko tuzabikora tuko tuzagerageza ingene igice cya ziriya ngingo 30 zubahiriza agataya kazi na muntu ati munyagiye ukora wese yagironka rero twaza ko mu ntanda mukuze kugira no ino ugande nashaka kugira ko muri kino gihe cyacu cy'urundi abantu bize baracyari bake kandi nazi bize ni bake basoma ibintu gihugu cyacu cyarashize ko rukumu gikumu na cyane cyane nyati na cyane cyane amateka mu buzima kongo kuko duhurira ko ibyo rero utabifite biragoye cyane ko ushobora kubahiriza gisize nk'ibyo bya Martin Luther King uko nashaka ndababwire ko cyane cyane Martin Luther King yaheruka ku ijambo kujya yakoresha ingimba ariko muri kano karere turimo ibintu by'ingimba akazi cy'undi ngimba n'ingufu cyangwa ibyoranse ibyo rero turacyabibona hirya no hino twifuza yuko turibaza bizotugora yatunobesha bizotworohera niba bizotworohe ariko mukwiye bavuga ngo akadumi baguma ko n'ababwiye yuko Martin Luther King avuga aremeza yuko kudakoresha ingimba ari uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebutsi ibyo rero tugerageza tubishyire tubyihanganiye kandi ikintu cyose kigira intango na Martin Luther King mu ijambo yavuze ati arafite indoto yabwiye ko rero twaburabira ko natwe ndetse twabifite tukibaza ko byashoboka Martin Luther King keretse vuba hano mu Burundi bigashoboka ko byaragoranye ariko twebwe turatanguye n'inzira yuko tujye tudashyira ku
nibyo na Martin Luther King ntabwo ibyo yagezaho yabigezeho mu buryo bworoshye ariko yaragerageje kandi n'ubu birimo gufasha benshi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone Leonidas uranyumva
usabwe ngayego ndabumva
ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane rwose kuba munyekere ku ijwi rya Amerika ama icyo nagomba guterera ku bijyanye na Martin Luther King cyangwa ukuntu bimeze ubu Martin Luther King yari umuntu w'intwari hamwe mu Burundi cyoroha umuntu w'intwari nka Martin Luther King ndabona yuko igihugu cy'u Burundi cyacongera kikasubira kikacora itoto abantu baho bagasubira bakabana mu mahoro icyishe rero abarundi umwe wese gushyira mu banyepolitike dufise ubu bibo bose baza bikwegera kubarondera inda zabo nta n'umwe aza ari bwiteho ineza y'umunyagihugu Martin Luther King we yarabonye ingene abantu bari babayeho aravuga ati njye ndemeye kubaca imbere kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu niko no mu Burundi bariho hariho izo ntwari ziriho ariko gusa nuko iyo bamaze kumva yuko ugiye gutangura kujya imbere y'abantu kugira ngo ubereke inzira nziza no kuvuga ko tutangura kuronderwa nk'umugesera nk'umwicanyi ugacironderwa kwishwa benshi bamwe bamwe baromotse twari tubafite b'intwaro ngara mu Burundi intwari ziracahari gusa turacyarindiriye yuko hari abantu bashobora kugarambira kugira ngo bishobore kuba amartyr killing.
Shuti mwari muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha twongeye duhure mu kanya isamuya n'igice tubageza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.